Mettre un dernier Nubu sinahura Ngene wa hise mwoku minduka. You were just a player. Uvuga yuko zamu senga Usabi mana yuko nama nseka Nune birangi yendira. Uvuga yuko zamu senga Usabi mana yuko nama nseka Slow you to